Abaheburayo ikigabane cy'icumi na gatatu. Nihagumeho urukundo rw'abavukanye. Ntimwibagire kugirira neza abashyitsi, kuko bamwe bagize batyo bahaye indara abamarayika batabizi. Mwibuke ababoshwe nk'ababohanywe nabo, mwibuke n'abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Umubano w'abarongoranye niwubahwe na bose, kandi uburiri bwabo ntibuhumanywe, kuko Imana izocira urubanza inshyira soni n'abasambanyi. Gukunda amahera ntikube mu ngeso zanyu, ibyo mufise bibabumbe, kuko ubwayo yavuze iti:
ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta.
Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti:
Uhoraho ni umutabazi wanjye, sinzotinya. None umuntu yoshobora kungira iki?
Mwibuka ababaganza bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwigana ukwizera kwabo. Yesu Kristo ko yari arejo, n'uwo munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira. Nimutwagwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse, kuko icyiza ari uko umutima ukomezwa n'ubuntu bw'Imana, ntukomezwe n'ibyo kurya, kuko abishyize muri ibyo bitabagiriye ikimaze. Dufise igicaniro icyo abakorera muri rya hema batemererwa kurirako, kuko imivyimba ya bya bitungwa, ibyo muherezi mukuru ajyana amaraso yabyo ahera ku bindishi y'ibyaha, ituririrwa inyuma y'amahema. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo, kugira ngo yezeshe abantu amaraso yiwe. Nuko tuve muri ayo mahema, tumusange inyuma yayo, twiremetse gucokorwa kwiwe. Kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho, ariko turondera ikizoza. Nuko na ntaryo twame duha Imana ishikanwa ryo gukenguruka tubiheshwa n'uwo. Nicyo mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire, kuko ibimaze bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Mwumvire aba baganza mubagamburukire, kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazo. Mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe, batitse umutima, kuko bimeze bityo ataco byomarira mwebwe. Mudusengere, kuko tuzi tudakekeranya, ko turi n'imitima itari mu ijuru twakiriza ikibi, tugomba kugira ingeso nziza muri byose. Kandi ndabinginga nshimitse ngo mudusengere, kugira ngo nebutse kubagarukanirwa vuba. Imana nyen'amahoro, imwe yakura umwami wacu Yesu mu bapfuye, ariwe mwungere mukuru w'intama, imukuje y'amaraso y'isezerano ry'ibihe bidashira, iba ari ibatunganya rwose mu cyiza cyose, kugira ngo mukore ibyo igomba, ikorera muri twebwe ibishimwa mu maso yayo ubwa Yesu Kristo. Icyubahiro kibicaye ibihe bitazoshira. Amina. Ariko bavukanye, ndabahanura, mwihanganirire ijambo ribahanura, kuko ndabandikiye amajambo make. Mumenye yuko umuvukanye Timoteyo yerekuwe, niyaza vuba tuzobonana namwe. Muntahiriza ababaganza bose, bonabera bose, abo muri Italiya barabatashe. Ubuntu bubane namwe mwese. Amina.